Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanya inshuti zacu ni Thomas Kamirindi nongeye kubasuhuza. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Uyu munsi abanyamategeko na bamwe mu baregera indishyi mu rubanza rwa Paul Rusesabagina mu Rwanda bashyikirije inyandiko abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, ibihugu byasabye ko Rusesabagina afungurwa.
Uyu munsi rero naso icyo twasabaga nta kindi nuko twababwiraga ibyo batazi, kuko tuzi yuko impamvu zibavugisha ibyo byose nuko utamenya ukuri kubyabaye cyangwa se nukwirengagiza ukuri.
Uyu ni umunyamategeko Murangwa Faustin wari intumwa ya bagenzi be. Leta y'u Burundi itangaza ko ititeguye gufungura imipaka n'u Rwanda igihe cyose rutaratanga abashatse guhirika ubutegetsi bw'u Burundi mu 2015. Aborozi bo mu kibaya cya Rusizi ni muri teritwari ya Uvira bahangayikishijwe n'imitwe yitwaje intwaro ihora ibasahura inka zabo. Naho muri Tunisia, abanyamakuru biriwe mu myigaragambyo yo kwamagana ifungwa rya mugenzi wabo witwa Khalifa Gesmi, wanze kuva gutezuka ku ihame ry'itangazamakuru yanga rero gutanga isoko y'amakuru ye. Mbahaye ikaze, amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane nyuma y'aka kaziki. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Igisirikare cy'u Burusiya kiramenyesha ko abasirikare bacyo 351 bamaze kwicwa mu ntambara yo muri Ukraine. Ni inkuru mugezweho na Fidel Niyongabo.
Itangaza ko cyakuye abasivile barenga 400,000 muri Ukraine mu gihe cyagiriza ibihugu byo mu burengero bw'isi guha ibigwanisho Ukraine. Abategetsi bakomeye b'u Burusiya batanze ibiharuro bya mbere by'abasirikare bapfiriye ku rugamba muri Ukraine. Bamenyesha ko kuba ibihugu byo mu burengero bw'isi biriko biha ibigwanisho Ukraine ariko sa rikomeye cyane. Itangaza ko ibyo bizotuma ingwano ibandanya mu gihe kirekire muri ico gihugu. Hari kandi amakuru avuga ko umushikirizabutumwa w'u Burusiya yishwe ahitanywe na misile yarashwe na Ukraine yaguye mu mihana yo mu Burusiya iri hafi y'urubibe n'ico gihugu. Azoba ariwe muntu wa mbere apfiriye ku butaka bw'u Burusiya kuva Burusiya bugize ibitero muri Ukraine haraheze ukwezi.
Noneho tujye muri Afrika y'Epfo. Uyu munsi urukiko rwigije inyuma kugeza mu kwezi kwa gatanu urubanza rwa Zandile Mafe uregwa gutwika ingoro y'inteko ishinga amategeko mu kwezi kwa mbere gushize. Nanone Fidel Niyongabo.
Zandile Mafe yagirizwa ibyaha bitari bike birimo guturira inyubako ubusuma n'iterabwoba. Sentare yaranze ko arekugwa ari shingwati mu kwa kabiri k'uyu mwaka arahakana ibyaha yagirizwa. Urwego rw'igihugu rw'ubushikirizamanza rumenyesha ko itohoza ku byaha Mafe yagirizwa ritoroshe ryatumye ibintu biteba bitaruvuye ko. Rumenyesha ko abajejwe itohoza batashoboye kumenya neza igiciro cy'ivyononekaye. Ivyo navyo akaba ari ibintu bikomeye mu gihe ivyaha vyakozwe bijanye no guturira inyubakwa hamwe n'iterabwoba. Abashikiriza manza batangaje kandi ko dosiye yabo izoba yaherahejwe igihe Mafe azosubira kurenguka muri sentare ku itariki 12 y'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Abunganira Mafe bafise imigambi yo kunguruza ku bijanye n'uko yankiwe kurekugwa atanze ingwati akabura na yidegenzya. Niyo yagirwa ibyaha yagirizwa ashobora kuzopfungwa igihe kirekire.
Ijwi rya Amerika, tuve muri Afrika y'Epfo dusimbuka Afrika yose noneho tujye muri Tunisia. Abanyamakuru biriwe mu myigaragambyo yo kwamagana ifungwa rya mugenzi wabo Khalifa Gesmi uzira kwanga gutanga isoko y'amakuru ye. Ni ukuvuga rero atsimbaraye ku ihame rikomeye rigenga umwuga w'itangazamakuru. Ibindi kuri iyi nkuru na Eugene Mukankunzi.
Muri iyo myigaragambyo yabaye kuri uyu wa gatanu, abanyamakuru basabaga ko ubwisanzure bw'itangazamakuru bwubahirizwa mu gihugu. Ibyapa byari bifashwe n'abanyamakuru hanze ya sendika yabo byari byanditseho ko gukora itangazamakuru atari icyaha. Barashinja ubutegetsi bwa Perezida Kais Saied gutoteza no kuniga itangazamakuru kuva ageze ku butegetsi mu 2021. Khalifa Gesmi ukorera Radio Mosaike yafashwe mu cyumweru gishize ashinjwa ibyaha by'iterabwoba. arazira inkuru yanditse ku bikorwa bya bamwe mu bategetsi bakorana n'imitwe avuga ko ikora iterabwoba mu gihugu. Sendika y'abanyamakuru muri icyo gihugu yavuze ko ifatwa rya Gesme rigaragaza ubwiyongere bw'umuvuduko wo kwibasira itangazamakuru byaherukaga mu 2011. Iki ni igihe mu gihugu habaga imyigaragambyo yahiritse ku butegetsi perezida w'icyo gihe Zine El Abidine Ben Ali.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ari mu ruzinduko muri Pologne nyuma y'inama yagiranye n'abayobozi b'ibihugu bitandukanye byo mu Burayi mu Bubiligi i Buruseli. Inama zose zari zigamije kureba ikibazo cy'intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine. Edward Rwema abahe iyi nkuru.
Aho mu gihugu cya Pologne, Perezida Biden yasuye ingabo z'igihugu cye ziri mu butumwa, anasura bimwe mu bikorwa by'ubutabazi bigenewe impunzi zihunga igihugu cya Ukraine. Ari mu mujyi wa Rzenzo hafi y'umupaka na Ukraine. Kugeza ubu Pologne niyo imaze kwakira impunzi nyinshi z'abanya Ukraine. Mbere yo guhaguruka i Buruseli yerekeza muri Pologne, Perezida Biden yabonanye na Perezida wa Komisiyo y'Umuryango w'Ibihugu by'Uburayi Ursula von der Leyen. Bemeranya ko Uburayi bukwiye kugabanya peteroli na gazi bugura mu Burusiya. Hafi 40% ya peteroli na gazi Uburayi bukoresha buyikura mu Burusiya. Perezida Biden yavuze ko inyungu Uburusiya bukura mu kugurisha ibikomoka kuri peteroli yayo, Perezida Vladimir Putin ayikoresha mu bikorwa bya gisirikare birimo kugaba ibitero kuri Ukraine. Asanga gukomeza kugura peteroli mu Burusiya ari ugushyigikira intambara mu buryo butaziguye. Ku ruhande rwe, von der Leyen yavuze ko Uburayi bwiyemeje guhangana n'Uburusiya bitewe n'intambara bwashoje ku gihugu cya Ukraine. Yavuze ko amaherezo bizarangira Uburusiya na Perezida Putin aribo babihombeyemo. Uyu mwaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye kohereza Uburayi gazi ingana na metro kibe miliyari 15. Inama yahuje Perezida Biden n'abayobozi b'ibihugu bihuriye mu muryango OTAN yasabye ko ibyo bihugu bitangira kwitegura ko Uburusiya bushobora kugaba ibitero by'ubumara kuri Ukraine. Perezida Biden yavuze ko biramutse bibaye ibyo byaba imbarutso yo kwihimura ku Burusiya binyuze mu buryo bwa gisirikare.
Ijwi rya Amerika tugaruke muri Afrika. Tigreya iratangaza ko izubahiriza agahenge Leta ya Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed ashaka kugira ngo bageze imfashanyo ku baturage bazahajwe n'intambara muri iriya ntara ya Tigreya iri mu majyaruguru ya Ethiopia. Fidele Niyongabo tumugarure.
Ako gahengwe katanzwe ejo kuwa kane kazotuma imfashanyo yinjira ikongera igatangwa mu ntara ya Tigreya yamari vyerekeye kugene ako gahengwe kazokubahirizwa ku rugamba ntibitomoye. Leta ya Ethiopia yamye itangaza ko imfashanyo irekuriwe kwinjira mu ntara ya Tigreya yamara igice gitoye cyayo nico cyashoboye gushika muri iyo ntara. Kuva inteko za Leta ya Ethiopia zihavuye mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka uheze w'2021, abategetsi b'intara ya Tigreya bagirije ba Leta ya Ethiopia n'ab'intara za Amhara na Afar ko baziriye imfashanyo igenewe iyo ntara. Yamara barabihakana, ahubwo Leta ya Ethiopia yagiriza abagwanyi b'intara ya Tigreya ko ari bo bazibiri iyo mfashanyo kubera bateye intara ya Afar irimwo ibarabara ryonyine ryuguruye ku ntara ya Tigreya. Ishirahamwe mpuzamakungu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyakiriye neza ingingo ya Leta ya Ethiopia yo gutangaza agahengwe. Iyo ngingo yakurikiye urugendo ya Addis Abeba muri iyi ndwi rw'intumwa idasanzwe ya Amerika mu ihembe rya Afrika, David Satterfield.
Dushimire bagenzi bacu Fidele Niyongabo, Eugenie Mukankusi na Edi Rwema batugejejeho amakuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu muzi ko iyi ngiyi ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet www.radioyacu.com naho nimujyeyo mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho. Noneho tujye mu karere k'ibiyaga bigari muri Afrika, duhere mu Rwanda. Urwego rw'umuvunyi ruri mu ngendo mu turere dutandukanye tw'igihugu rureba ibibazo by'akarengane byugarije abaturage. Abo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ejo bagaragaje ko ubukene buza ku isonga mu bibabangamiye. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
iritsinda ryari mu munyamategeko umwe n'abagabo batatu bahagarariye abaregendisi basaga 90 batabashije kuboneka ryagejeje ubutumwa kuri ambasade y'Ababiligi ku cyicaro cy'uhagarariye ibihugu by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse no ku cyicaro cy'ambasade y'Amerika mu Rwanda. Umunyamategeko Murangwa Fosti wari ubahagarariye yabwira Ijwi rya Amerika ibikubiye muri iyi nyandiko.
Akaba ariyo mpamvu twagira ngo tubasange tubabwire yuko impamvu uyu munsi basaba yuko Rusesa bagina yarekurwa cyangwa se yagira ibyo ahabwa nuko bahaye umwanya umuryango we bakawumva. Uyu munsi rero natwe icyo twasabaga nta kindi nuko twababwiraga ibyo batazi kuko tuzi yuko impamvu zibavugisha ibyo byose nuko utamenya ukuri kubyabaye cyangwa se nukwirengagiza ukuri. Uyu munsi rero tukaba twari twabegereye kugira ngo tubabwire ngo hari n'abantu bahemukiye n'iki gitero, hari abantu uko mubibona amamodoka yabo yatwitswe, hari abantu biciwe ababyeyi, hari abantu biciwe abana, hari abantu uyu munsi imitungo yabo bari barakoreye yangijwe muri ibyo bitero by'iterabwoba.
Iri tsinda rivuga ko muri ambasade y'Ababiligi ndetse n'uhagarariye ibihugu by'umuryango umwe bw'Iburayi bakiriye inyandiko zabo ndetse banumvikana ko bazakomeza kuganira kuri iki kibazo, mu gihe muri ambasade y'Amerika ho inyandiko bayisigiye abashinzwe umutekano kuko nta wundi mukozi wa ambasade wabakiriye. Murangwa uyoboye iri tsinda yumvikanishije ko ibyo ibi bihugu bisaba binyuranije n'amahame y'ubutabera buboneye.
Hari abasaba ngo yaba ari umwere cyangwa se yaba ari umunyabyaha ngo arekurwe. Tukavuga ati rero ibi ngibi twebwe tubyumva uretse ko ari ibintu bikomeretsa abahemukiwe n'ibyo bitero, ni n'ibintu bihabanye n'amahame y'ubutabera. Kubera ko ibi byaha tuvuga uretse n'abareganwa na Rusesabagina, Rusesabagina we ubwe yarabyiyemereye, ndetse n'abagenzi be banamushinja n'uruhare rwe, ndetse n'ibi bihugu bimwe muri ibi bihugu nk'igihugu cy'Ububiligi inzego zaho z'ubutabera zarafashije mu iperereza. Tukumva rero umuntu wese uhirahira avuga ngo arekurwe ngo kubw'impamvu ziri humanitarian ngo yo gukurikiranwa cyangwa se yo gukomeza gufungwa, tukumva ari ibintu uretse kuba bisonga abahemukiwe na kiriya gitero ariko ni n'ibintu bihabanye n'amahame y'ubutabera.
Iyo Maitre Murangwa Foste avuga n'ibiri kure n'ibivugwa na Bwana Nsengiyumva Vincent wahoze ari umuyobozi w'umurenge wa Nyabimata mu karere ka Nyaruguru. Nsengiyumva yumvikanishije ko ari bo wabaye uwa mbere wagabweho ibitero n'abarwanyi ba FRN baramurasa bamutwikira imodoka n'inzu hari mu mwaka w'2018 nk'uko abitangaza. We yumva ibyo bihugu byirengagiza abahohotewe.
Hari igihe kubyakira bigora wumva umuntu uraho ari kuvuga ngo ni umudepite cyangwa umusenateri wo muri Amerika cyangwa mu Bubiligi, kumva ngo inteko zishinga amategeko zaho zateranye. Mu by'ukuri uyoberwa ikintu kirimo ukayoberwa, nta muntu ubasha kubyakira cyangwa abyumva. Nibura iyo baza kuba baranageze aha bakanagera naho ibitero byagabwi bakaza bakamenya n'amakuru tukabereka abapfuye, yaba ari ababyeyi yaba ari abana, natwe twese ngira ngo nibikomere byinshi turabifite bashobora no kubibona byakabaye bibafasha niburuga bagashyira hagati bagatekereza. Nibyo bitubabaje wumva ngo bavuze ngo barifuza ko Rusesabagina rikurwa, ntabwo twebwe tubasha kubyakira, biraturenga.
Iyi gahunda yo gushyikiriza ubutumwa abo bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda bibaye mu gihe hasigaye iminsi 10 ngo urubanza rwa Rusesabagina na bagenzi be rusomwe mu bujurire. Rusesabagina yarahirutse gukatirwa igifungo cy'imyaka 25 ahamijwe ibyaha byo kuba mu mutwe w'iterabwoba no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba. Urukiko rukuru rwemeje ko Rusesabagina ahamwe n'ibyo byaha rushingiye ku itegeko nimero 68 akarongo 2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano. Rusanga icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba n'icyo gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba byari guhanishwa igifungo cya burundu kuko byateje urupfu, ariko kuko ubwo yabazwaga mu iperereza Rusesabagina akemera ibyaha kandi ko ari ubwa mbere yarakurikiranywe mu nkiko rubimuhanisha igifungo cy'imyaka 25. Ubushinjacyaha bwajuririye iki cyemezo busaba ko urukiko rw'ubujurire bwazahanisha Rusesabagina igifungo cya burundu. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asunta ndagushimiye. ariko nisegure no kubanywanyi bijwi rya Amerika. Inkuru tugejejeho ntabwo ariyo nari nababwiye, ahubwo itugejejeho niyo nyakuri twari twabateguriye. Ni abanyamategeko rero na bamwe mu baregera indishyi mu rubanza rwa Paul Rusesabagina bashyikirije inyandiko abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, ibihugu byasabye ko Rusesabagina afungurwa. Niyo nkuru rero tumaze kumva. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Elvrine Butoyi yatangaje ko leta y'u Burundi ititeguye gufungura imipaka n'u Rwanda mu gihe rwaba rutaratanga abashatse guhirika ubutegetsi bw'u Burundi mu 2015. Yabivugiye mu kiganiro abavugizi b'inzego nkuru z'igihugu cy'u Burundi bahaye abanyamakuru n'abanyagihugu uyu munsi. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru akomeza iyi nkuru.
Ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntibica hirya no hino mu kwemeza ko impinga ikiri ndende kugira ngo imipaka icyo gihugu gisangije n'u Rwanda yugurugwe. Yamara umuvugizi w'umukuru w'igihugu arahumuriza ko ibiganiro bigeze kure. Evrene Butoyi afatira ku butumwa abakuru b'ibyo bihugu bibiri Evariste Ndayishimiye na Paul Kagame barungikiranye mu ibanga. Ubutumwa bwabashikirijwe n'intumwa zitandukanye zavuye mu Burundi no mu Rwanda mu mezi abiri aheze.
Muri rusange imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda imigenderanire muzi ko yatosekaye, kandi uno munsi aho bigeze murabona ko abo bakuru b'iyo gupfa bibiri bariko barakora kugira ngo iyo migenderanire isubire kumera neza. Biragoye kumenya ikiri mu ikete byandikiwe abantu babiri cyane cyane umukuru w'igihugu. Ibirimo rero sinobibabarira ko ari biza bishimangira ibijyanye no kunagura imigenderanire hagati y'ivyo bihugu byombi uko ari bibiri ku neza twese abarundi n'abanyarwanda. Ati mbega u Rwanda ivamaze gutera intambwe bakugurura imbibe ati Burundi bwo buri ko bukora iki. Muvyibuke burya mu Rwanda buguruye imbibe bijyanye naho ikiza coronavirus kigeze. Uno munsi rero baruguruye uruhande rwo mu Rwanda, reka natwe turindire niyo bitera bija kuko nico twese twifuza, kandi bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo iyo migenderanire itere ije imbere.
Umuzi w'ivyo u Burundi busaba u Rwanda no gufata no kurungika abagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 ndetse barondegwa n'imitayi mpuzamakungu boba bari ku butaka bw'u Rwanda. Aha Perezida Paul Kagame aheruka kumenyesha ko bamwe muri abo mugenzi we Evariste Ndayishimiye arondera bakingiwe n'amategeko mpuzamakungu ya ONU kuko bahawe ubuhungiro co kimwe n'abandi bahunze intureka zadutse mu mwaka w'2015 ari navyo vyatumye ivyo bihugu bibiri bidasubira gucana uwaka. Kuri iki umuvugizi wa Perezida Ndayishimiye arafise ico akivuga ko
hamati mu vy'u Burundi busaba nibasanga bajya batembagaje ubutegetsi uno munsi u Burundi buri kubasaba u Rwanda basigaye bagengwa n'amategeko mpuzamakungu. Reka ivyo tubirindi mugabo ico muzi coco murazi ko hariho abateye igihugu mu 2015 bari mu Rwanda, kandi ko igihugu cyacu Burundi kitanezerewe na gatoyi niyo nyifato. Hama ibijyanye no kugara imbibe bifatiye ku migenderanire y'ibihugu byacu ko ari bibiri bariko barakora kugira ngo baze bukurure izo mbibe ku ruhande rw'u Burundi.
Yamara yemeje ko ivyo bihugu bibiri vyifuza gusubira kunywana bikagenderanira bigasangira kabisi n'agahiye. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu yari kumwe n'abagenzi we bavugira inzego nkuru nkuru za leta mu kiganiro bahaye abamenyeshamakuru n'abanyagihugu mu ntara ya Rutana kuri uyu wa gatanu. Ikindi kibazo kitasigaye inyuma ni kiraje cinga abanyagisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi aho ubushikiranganje bw'umutekano buheruka gufata ingingo yo kubuza amakinga amapikipiki n'amatukutuku gutwara abantu n'ibintu hagati muri ico gisagara kuva mu ntango z'igindwi. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganje Pierre Nkurikiye yasiguye ko ari mu ntumbero yo gukingira umutekano gwo mu ibarabara.
Ivyo bintu vyose rero bihurira muri ajya amabarabara vyatumye mu mwaka uheze gusa hapfa abantu barenga amajana atatu bivuye ku masanganya yategwa n'ivyo vyuma. Murumva rero yuko leta itari kubisabirako itari kwemera yuko ku munsi hapfa umuntu agakomereka abarenga 10 muri abo haba harimo nk'abatanu usanga bakomeretse kubyo atacu bazopfa basubiye kwimarira ibyo bikama biba ku munsi hanyuma leta ngo iheze ibireke gutyo ico chatuje rero hacafatwa iyo ngingo kandi iyo ngingo yafashwe yisunzwa amategeko.
Aha umukuru w'igihugu ahamagarira abanyagihugu barenga 225 legwa niyo ngingo kudahirahira ngo baje mu migumuko biyamiriza iyo ngingo. Umuvugizi wiwe Evelyne Butoyi yamenyesheje ko uwo avugira yamutumye kubahumuriza ababwira ko leta itabibagiye yamara bobo agashavukara niga
twayakiriye nabi cyane no kwiba mbere twogenda kwiba mu bisanzwe uyu umuntu agiye kubura gasabune umuntu agiye kubura rasio
ingo twe ntituyakiriye neza kubera ivyo iduhohotera
tugiye kuka mu bana nk'inyoni
mukavuga ngo hazoba hari imiduga gusa nabo nyene ntibizokunda ba bantu bazobamara bazobasokora niyo miduga babaka amahera yo kurya.
Leta yemeje kuja iraremesha ibiganiro nk'ibyo aho abamenyesha makuru n'abanyagihugu babaza ibibazo nkora mutima kugira ngo bitoregwe inyisho isigura ko ari naho imenyera ikiraje ishinga barundi gutyo iyo myitwarariko igashigwa mu migambi y'iterambere. Ibiganiro nk'ibyo bibikwa amezi 3 aheze. Pierre Clavin inkuru Kigali kubwijwe ry'America.
Ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Combo Taxi.
Kabira simuhumuruka mana
Sofe wenda una shakuru wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwetu ni bugo
nikada
ndiyo bugo
wiki nuko mvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibesha kuwundi ya pa Sofe twigende Combo Taxi yaje. Combo Taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Combo Taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Combo Taxi natonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Combo Taxi mwiteguriwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Rwanda.
Murahishiwe rero Ijwi rya Amerika. Noneho tujye muri Uganda. Leta n'imiryango yita ku mpunzi ntibavuga rumwe ku mpunzi z'abarundi baba mu nkambi ya Rucinga. Guverinoma ivuga ko nta mpunzi z'abarundi zihari, HCR n'impunzi bo bakemeza ko binyuranye nibyo leta ivuga. Inkuru irambuye tuyibaze Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda.
Impaka zo kumenya niba hari impunzi z'abarundi ziba mu nkambi impunzi ya Rukinga zaje kugaragara nyuma yaho abavuga ko ari abarundi bavuga ko birukanywe mu butaka bwari bwarabahawe kugira ngo bahinge. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zabwijwe rya Amerika ko amasambu zimaze imyaka myinshi zihinga zayambuwe n'ubuyobozi bw'inkambi bukayaha aborozi b'abaturage nyuma yo kumenyesha abayobozi ba leta ko impunzi z'abarundi zose zari ziri muri iyo nkambi zasubijwe mu gihugu cyazo. Nubwo guverinoma itemeza ikibazo cyo gutahuka kw'izo mpunzi z'abarundi, ivuga ko impunzi z'abarundi ziri mu zindi nkambi ariko atari muri Rukinga. Douglas Asimwe ni komiseri w'impunzi muri Uganda.
And I don't know whether there are any Burundians in Rukinga for that matter.
Ati sinzi ko haba hari impunzi n'imwe y'umurundi iri muri Rukinga. Nta numwe abarundi bari inakivare hamwe no mu nkambi ya Cyaka ya kabiri. Irukinga hari impunzi z'abanyarwanda gusa n'abakongomani bakiya cyane. Yego hashobora kuba hari impunzi nk'imwe cyangwa eshatu z'abarundi zituje muri iyo nkambi, ariko nta mpunzi nyinshi z'abarundi zihabarizwa.
There could be one, two, that possibly, but
nkomeje kumuhimenyetso ko hari abarundi bari muri iyo nkambi ndetse akaba byemezwa n'indi miryango uyu komiseri yakomeje kubihakana. Nubwo hariho ubutemeranya niba hari impunzi z'abarundi muri iyo nkambi, zimwe muri izo mpunzi zabwijwe irya Amerika ko zimaze imyaka igera ku 10 zibaye rukinga. Naganiye na zimwe muzari zateraniye mu nama kugira ngo zungurane ibitekerezo kuri iki kibazo cyazo.
Impunzi ziruzuye, impunzi z'abarundi mu rukiga ziruzuye. Nuba hatuvugira ndi kumwe n'abarundi barenga nk'icumi niyo bavuga cyane bobyumva.
Ntibavuge wumve. Turi hano. Abantu barahano. Twebwe turi abarundi twuzuye hano. Rurongo baruzuye, Cyungezi turahari, Mikinga barahari, Nabukeka barahari.
Tugishikana muri Uganda twakiririwe na Kivare baca batuzana ino mu Rukinga hari mu mwaka wa 2010.
Amazina yanze banyita Butoyi Mariamu, ndi mpunzi yo mu Rukinga muri village ya Shungerezi. Ndo murundi kire nukuri hano twararenganye nta jambo dufise, mbega turi nyimbohe nitwe turi bese barundi bose tora n'uyundi.
Amazina abanyitani yo buhungiro Samusoni, ndi murundi aturuka ahantu bitibo banza cyega ha hantu turi mu Rukinga guki kibazo cyo dufise aho twahawe ho kurima twarahaza.
Nitwa Sibomana Alphonse. Mbese ikimenyimenyi cyerekana yuko abantu bo ngaha bagowe bamwe batanye no guhunga. Ubu dufise imiryango igira mu ndwi imaze guhunga. Sinzi iyo tuzema iyo bagenda ko tubona bavuze bazinuka bagiye, niba bagiye gupagasa baba bagiye gusa barahunga. Umuntu yarima impuzenya aho hantu baduhaye kugira ngo yongereze kugira ngo umuryango ubeho. Ariko aho bahatwakiye numvise bavuga ngo bakoze inama bavuga ngo abarundi ngo bahora baharima ngo ntabahari, bamwe bahazivuga ngo baratashe kandi duhari. Tugire turabaza nta nshi turonka.
Zimwe muri izi mpunzi zagiranye inama na rimwe mu mashyirahamwe y'impunzi akorera muri iyi nkambi, maze zisaba ko zasubizwa amasambu zahingaga.
Bagarutse kuduhe dukomorera agataka kacu bari baratunyatse cyangwa bo tuvuge bakakaduha kandi barahinze ntitwahinze batwe ngo kuri twe bava ngo abarundi ngo shungeze ngo tabahari tushaka bagisobanurira uyu munsi ko tugize imana tukatwari tujya kutubabaza ntabwo bakatwatse batubwire
mwebwe muturebe mubanze mutugarurira amataka yako kitabaye icyo muturonderere ahandi hantu mudushira atari mu mataka mukeneye mwebwe ngo tureke guhinga.
Dufite amakuru yuko tubaze n'impunzi zo mu Rukinga turi abanyarwanda n'abakongo, umurundi arimo aruha habi hano muri iyi nkambi.
Umuvugizi wa HCR muri Uganda Wendy Kasuja asubiza ibibazo byanje abikishije kuri email, yavuze ko muri Rukinga hari impunzi zisaga gato 170,000 z'abarundi ku mpunzi 276,054 zituye muri iyo nkambi, ziganjemo cyane cyane iz'abanyarwanda n'abakongomani. Ariko yamaganye impunzi zivuga ko zambuwe ubutaka, avuga ko ari amakuru y'ibinyoma. Nyamara ariko uyu muvugizi wa HCR ntabwo yashoboye gusobanura impamvu uyu muryango na guverinoma bifite amakuru atandukanye ku bijyanye n'uko impunzi z'abarundi ziri i Rukinga. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Noneho sporo n'imikino, Jean-Claude Munyandinda aratubwira uko bizaba byifashe muri izi mpera z'icyumweru.
Mu mukino w'intoki wa basketball, shampiyona y'icyiciro cya mbere ku makipe y'abagabo irakomeje. Kuri wa gatanu hateganyijwe imikino itatu. Ikipe ya Espoir Basketball Club igomba guhura na Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Kigali, Reg Basketball Club igakina na UGB, hanyuma Patriot Basketball Club igahura na Shoot for the Stars. Mu mikino iteganyijwe ejo kwa gatandatu, harimo umukino w'indyankurye uzahuza amakipe abiri y'ibihangange muri basketball y'u Rwanda, ariyo Reg Basketball Club na Patriot Basketball Club. Aya makipe azahura muri Kigali Arena i Remera guhera saa mbiri z'ijoro. Reg Basketball Club iracyafite morale yuko yegukanye umwanya wa mbere mu makipe ataratu aherutse guhura mu itsinda rya Sahara mu irushanwa rya Basketball Africa League. Kwa gatatu iki cyumweru, ikipe y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibirebana n'ingufu yatsibaguye ikipe ya Tigers Basketball Club itsina amanota 87-35. Ku rundi ruhande, Patriot Basketball Club irashaka kwereka Reg Basketball Club ko ikiri umwana kuri yo, dore ko n'iri rushanwa rya bar irimo kwitabira ariyo yabanje kurisogongeraho ndetse ishobora kwegukana umwanya wa kane umwaka ushize. Gusa ku cyumweru gishize Patriot Basketball Club yaratsikiye ubwo yatsirwaga n'ikipe y'abasirikare b'u Rwanda APR Basketball Club ku munota 80-73. Iyi championnat y'igihugu y'umukino basketball nirangira, ikipe izagukana igikombe n'izahagarira u Rwanda mu irushanwa rya Basketball Africa League ry'umwaka utaha. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Claude Munyandinda, urakoze. Ni wowe udushoreje aya makuru. Nshuti zacu mwese uko mungana, ndabashimiye cyane, mbifuriza amahoro n'amahirwe, umugoroba mwiza, murakarama.